Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kane n'igenekerezo rya 77 munyonyo no mwaka w'2025 tuti namwe bagenzi mwashimye ukurikira radio Zamba gatya kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye rino rya sango ry'amakuru mu Kirundi nayo akaba ashimikiye bizigiye nguru nguru zikurikira abantu babiri baritabye imana 8 nabo barakomereka isanganya ry'imodoka ryabaye ku wa gatatu ikobero muri komine Butihinda ubona haciye imyaka ine sentare y'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko EAC itarashira mu ngiro urubanza yaciye aho yemeje ko ikiringo cya gatatu cya Perezida Nkurunziza cyari giciye kubiri n'ibwirizwa shingiro n'ayandi mategeko agenga uyu muryango ibyo byerekana ko uyu muryango ubayeho ku izina gusa bivugwa na Frederic Bambunyumvira arongoye urunani Sefor Arusha abasanura amapikipiki muri komine Muyinga baradomwa ko utoke n'abarongoye intwaro ko ari intambanyi mu bijanye n'isuku muri iyo komine ikindi ngo nuko bateza umutekano muke mu kwifatanya n'abasuma biba amapikipiki bivugwa na Abdul Karim Ndayavugwa arongoye zone Muyinga ari n'ayandi mu kanya kwari guca ku mayange samikazi
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
ndasiye kubaramutsa abantu babiri baritabye imana 8 barakomereka 4 muri bo bakaba barakomeretse cyane ibyo byabaye kuri uno wa gatatu mu isanganya ry'imodoka ryabereye ikobero muri komine Butihinda ni mu ntara ya Buhumuza n'inkuru ya Pacifique Neshima
iryo sanganya ryabereye ikobero muri komine ya Butihinda mu ntara ya Buhumuza mu gitondo cyo ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 2026 munyonyo mwaka w'2025 nk'igihe cy'isaha zitatu zishira isaha zine zo mu gitondo amasoko yacu ayikobero atumenyesha ko imodoka yari ipakiye umusenyi mwinshi yacitse amafire igeza ahitwa ikinazi ica iraheza iramandagara ihitana iyindi modoka yo mu bwoko bwa probox amapikipiki atatu ica imanuka ku musozi yiruka cane iraheza ihitana abantu bari bahagaze ku mapikipiki n'abarengana ayo masoko yacu nyene ayikobero atumenyesha ko abantu babiri baciye bitaba imana ubwo nyene abandi 8 barakomereka harimo 4 bababaye cane abapfuye bakaba baciye bajanwa mu buruhukiro nayo abo bakomeretse nabo bakaba bariko barakurikiranwa n'abaganga ku ruhande ko bajejwe umutekano bamenyesha ko bagikora amatohoza imbere yo gushikiriza icyegeranyo nyezina cy'ibyononekaye
urakoze Pacifique Nkeshimana haraheze imyaka ine sentare y'ibihugu bigize umuryango wa karere ka Afrika y'ubuseruko yemeje ko ikiringo cya gatatu cy'umuhisi Perezida Nkurunziza cyari giciye kubiri n'ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha ariko igitangaje kandi giteye amakenga ni uko iyo ngingo itigeze ishyirwa mu ngiro ibyo binegugwa na Frederic Bambunyumvira arongoye urunani Sefor Arusha aho avuga ko abarundi na cyane cyane abandi bitwaye muri iyo sentare badafise icyizere ko izobatunganiriza kuko sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro byari byayinaniye kubera igitsure cy'ubutegetsi tega amatwi Frederic Bambunyumvira akaba abishikirije nyuma yaho amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike asoriye itangazo rijanye n'ikiringo c'imyaka ine yaheze ubwo rubanza sentare ya EAC iruciye
harabaye imyerekano mu nyuma haraba kurondera guhindura ubutegetsi rero munyuma abari ku butegetsi baca bavuga bati twategereye yuko hari abashaka guhindura ubutegetsi barungitswe n'abanaka rero hararabi anugitwaye bati ndatwaze sentare ya hari ya muri kajya karere k'ubuseruko itutunganirize itohoze iheze yite vyukuri ibi bintu byabaye hamaze ro kubona kabitwara urubanza rwarizwe rumaze kwigwa hafatwa ingengo yuko abantu bafashe ingingo yo kuhaga ubutegetsi ngo habe ikiringo cha gatatu cha president Nkurunziza abavyemeje no kuvuga abari bajejwe sentare igejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro baciye kubiri n'amategeko kubera ko iyo ngingo yafashwe bakemeza ko ikiringo cha gatatu cyashoboka yaciye kubiri nibwirizwa nshingiro yongere cha kubiri n'amategeko agenga ibyo bihugu bigize Afrika y'ubuseruko niho rero twari twiteze yuko iyo ngingo ija mu ngiro aba bantu maze bakafatwa ko atari kosa bagize abavyemere atari kosa bagize cyangwa bavuga ngo bagize kudeta ko atari kosa bagize kubera ko bari bipfuza ariko bwizwa nshingiro ryo
Frederic Bangunyumvira abona ko kubona ingingo yafashwe na sentare y'akarere ka Afrika y'ubuseruko yishyiriweho n'abakuru b'ibihugu bagize uyu muryango bisigura ko uyu muryango atanguvu na nkenya ofisi ahubwo ko utanabaho tega amatwi Frederic Bangunyumvira
nico rero gushika n'ubu twebwe tuvuga tuti bigenda gute ngo iyo sentare ifata ingingo ni sentare yashizweho n'ibyo bihugu n'abakuru b'ibihugu ni kuki ingingo ifatwa niyo sentare yabo idashobora gukurikizwa mu gihugu kiba cyitwa ko kiri muri uwo muryango w'ibyo bihugu bigenda gute niho rero mu byukuri tuvuga tuti byerekana yuko ibyo uwo muryango usa n'ubutabaho kuko yabo baho inzego zawo ziba zikora ntizikora kubera ko inze ugwego rujejwe ubutungane rufata ingingo maze iyo ngingo ntikurikizwe muri gihugu kimwe kigize uwo muryango rero niko rero twabwambire tubufata twifuza yuko niba babemera ko uwo muryango uriho vyukuri ni ingingo ziba zifashwe ntizikurikizwe hanyuma iyo mu gihugu kanaka ingingo yafashwe n'inzego z'uwo muryango izo nyungu zidakurikijwe ni aba bakuru b'ibihugu bakorane bavuge bati kudakurikiza ingingo zavuye mu nzego zacu byerekana yuko mu by'ukuri tutabaho rero kugira ngo abantu bose bumve ko tubaho reka ingingo ziba zifashwe n'inzego zacu twebwe tugerageze tuvyubahirize niho abandi bazavuga bati iyo uwo muryango urabaho canke ntubaho twebwe ngaho naho duhagaze tugakenguruka rero aya mashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki yaraye yanditse ikete asubira kwibutsa uwo muryango ugende ubaze i Burundi igituma ingingo zifatwa ntizikurikizwe muri icyo gihugu byavuye kuki bashaka gusigura
inzamba
abasanura amapikipiki bakorera ku mugwa mukuru wa komine Muyinga mu ntara ya Buhumuza baratungwa urutoke n'abarongoye intwaro ko bari mu bateza isuku rike muri icyo gisagara nk'uko bimenyeshwa n'umukuru wa zone Muyinga Abdul Karim Ndayavugwa abo basanura amapikipiki ngo bakaba kandi bateza umutekano muke mu kwifatanya n'abasuma biba amapikipiki Abdul Karim Ndayavugwa asaba abo banyamwuga kugira intonde zabo mu ntumbero yo kumenya abakora ako kazi bose be no kurwanya ubwo busuma inkuru ya Julienne Muzinga
muri ibi bibanza bitanurirwamo amapikipiki ku mugwa mukuru wa komine Muyinga harangwa isuku rike cyane nk'uko byemezwa n'abajejwe intwaro abo basanura ibyo byuma byo kwiyunguruza ngo bahamene amavuta ava mu mamoteri bakamena n'ubundi bucafu nk'ibimanyu by'ibyuma byasubirijwe n'ibyuma bishasha n'ibindi umukuru wa zone Muyinga Abdul Karim ndayavugwa amenyesha ko abo banyamwuga bategerezwa kuva muri ibyo bibanza mu ntumbero yo gukomeza umugambi w'isuku ahakorerwa imirimo itandukanye. Abo bafundi basabwa kandi kugira intonde zabo kugira ngo hagwanye ubusuma bw'amapikipiki aho bimwe na rimwe babugira mu ruhara mu kuzisambura zikaca zigurishwa ku byuma kugira ngo bazimize bene kwibwa.
Kwa na kwa chukua yuko abasuma yuwa na moto mwishu na jisagara mwagani kanisani mwafasha kuyasa ambu mwagani mwagani kuko mwela uno mwusa wame kanisi bukina yuko mwaga imawande zaani haya wala gano na baadzu banyo nwa mwaga ujikuwa mjeejiko baadzu kufashi alawa fata nabi kubwa bili zara suma yuwa na moto mkwasa ambu mwaga kujia wa shumari kujima anganya ivye mezo mwaga gani utani wanyo cha ukenye hama buju yuko guhera kuwa mbele arazi wako nisigiru kwa na moto kisoko nikuru tujanya nisu kumano kwa sandu mwuri kiwazu hali nga mani kulela kijani vile yu wanyu utala kibajuna waro mbisiko mungu mbingu zifatwa kwa kibajuna ahuwa mwuri kwa nagazumanda naamu kwa sandu mwimu mkula kingiwa nyo kwa na salikumu rongura inhangu ito ukure yana guhera kuwa mbele amafunda wana moto tujusa anga kisoko mulibanda utakinewa amagaraji nami mzikuli samadhiwe njengu kizosato kwa shini yonu kuna mba kudugani sikina na inje yengu anya kwa zoro yengako chitwa alichona tulika buga hanyuma wanura mbukura nyo watangu yonu kwa kwa njuji azawazi yonu kutabua kushira na ujiro kituma tukuko kileye.
Umukuru wa zone Muyinga asaba abanyamwuga kwitabira kamwe yabateye abazokirengagiza nabo ngo bazohagararije ubutegetsi bazoheza abahanwe ihitsunzwe amategeko.
Ishure ryisumbuye Risedo Kirundo basanzwe bita kandi risendadaye muri kino gihe ngo riri mu bukene bw'amazi meza budasanzwe. Amakuru dukura mu kinyamakuru iwacu atumenyesha ko muri kino gihe kugira baronke amazi abanyeshure n'abandi bakozi bo kuri iryo shure bategerezwa kuja kuyavoma mu myonga, ayo mazi nayo akaba aba atari meza na gato. Ubwo bukene bw'amazi kuri iryo shure ngo butuma isuku rike yibonekeza mu bwiherero, mu buraro, eka mbere no mu birasi, ari nacyo gituma rifise ubwoba ko bashobora kwandura indwara zifatiye ku isuku rike hakorera n'amacinya. Iryo shure risaba ishyirahamwe Jidezo gusubira kuriha amazi uko ryahora rigatera akamu abagira neza ko burifasha rigashobora kuronka amazi bimbye mu kuzimu. Nino ngaha duce dusozera ano makuru nkabashimiye mwebwe mwese maduteze yombi ngashimira n'abagenzanje umwe wese ubwite ciwe bamfashe kubatorokaniriza mubwire aho muba mwubahoye mubanye ni mu byanyu na gahwana.